ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi cerekeye amagara abantu turavugana n'umwe mu baganga bakorera mu bitaro byigenga bizwi cyane mu Burundi byitwa Bumerec Burundi Medical and Research Center. Bamwe mu baganga b'ibyo bitaro biri ku murwa mukuru Bujumbura basanzwe baranonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara zandukira mu gihe abandi banonosoye indwara zifatira mu nda. Mbega igikorwa cyo kurwanya indwara nk'izo zirimo kiza cya COVID-19 cyifashe gute kuri ibyo bitaro muri iki gihe, ingaruka z'icyo kiza mu gikorwa cyo kurwanya izindi ndwara zandukira ni zihe? Nibyo tugiye kuyaga n'umutumire wacu akora muri ibyo bitaro. Uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe na muganga Theodore Niyongabo yanonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara zo mu nda hamwe n'indwara zandukira. Muganga Theodore Niyongabo yigisha muri kaminuza I Bujumbura. Miriwe neza Dr. Theodore Niyongabo. Murakomeye neza ngaho?
Ndabyumva nabi, sinzi uko mutumutosha kuvuga tumvikana kurusha.
Jewe ndakumva neza cyane rwose 5/5. Sinzi ikibazo cyo turi kuri telefoni wawe, ariko ngaha turakuronka neza cyane rwose 5/5. 5/5.
Ugerageze kuri icyo gihe ya telefoni fixe ntabwo kandi kumvikana kurusha.
Telefone fixe reka bagerageze, ariko ego mereka bazigerageze mugabo
2022
ego reka ariko tuwe turagumanye ego reka gerageze yo ego reka gerageze yo ariko tuwe turagumanye murashaka kuba muri ishura turabumva neza nico gihambaye niba ushaka kumva buhoro buhoro kibazo turiko turabaza biriko bigana neza ubu
oya ntazi n'isinga neza bwenze muri komandi
reka rero mukanya basubiye guhamagara kuri iyo telefone yindi.
Igira hirya ariko mada erego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe.
Ngo jewe nduwibugo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko urumunyabugo neza neza. Utori wambaye nkabo, uravuga nabo ururimi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe. Wenda wana shakuru iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Bikada?
Ndiyo bugo.
Bugo wiki?
Nukubuga kwa mwuriwe se mwuri tukwe yabge. Ya jiri yibesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shafi. Tukwe jende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Turi kumwe kandi na Dr. Theodore Niyongabo nibaza ko ubutumwa ashobora kutwumva neza. Dr. Theodore Niyongabo muratwumva?
Yego ndabumva.
Eh numva ari byiza cyane gose. Twari ko tuvuga rero ko Dr. Theodore Niyongabo akorera ku bitaro Bumerec, hanyuma akaba muri iki gihe yigisha kandi muri kaminuza y'i Bujumbura yanonose cyane cyane ivyerekeye indwara zo mu nda n'indwara zandukira. Dr. imbere y'uko rero tuja ku muzi w'indwara zandukira, nashaka mu tubwire ukuntu ibitaro mukorera kandi muri no mu bantu babitanguje muri iki gihe muri iki gihe kiza cha COVID-19 catumye uburyo bwo kuvura busaba eka ibintu byinshi bwaranagabanutse kubera imvo zitandukanye. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ibyo bitaro muri iki gihe byifashe gute.
Iko me imbere yuko nabiri ni byifashe, nashaka kugira yuko nibyo ndakora kuri Bumerec ariko ndakora no kuri Hakarede hose. Hanyuma ngaruka kuri Hakarede rero kuri Bumerec, ibyo bitaro nibyo byatanguye mwaka 2010. Nk'uko mubizi aha mu Burundi haracari ibitaro bike, cyane cyane haracari novuga abaganga bake urazi indwara zi mu Burundi. Nico gituma ibyo bitaro babishyizeho abantu bagiye hamwe babishyiraho kugira ngo bafashe leta kuvura abantu. Hanyuma ibyo bitaro byarafashe cyane mu bitaro bike, hanyuma iki kiza kije cya COVID-19 cyarafashe cyane kuko cyabaye mu bitaro muvuga yuko byafashe inzira ya mbere kugira ngo bakire abarwayi babavure bagire uko bashobore kugira ngo bahafe abantu bakeye cyane kuko abantu benshi niko muvuga yuko icyo bitazakoze cyane n'ubwo buryo.
Indwara ikiza cya COVID-19 turakigaruka ko ariko nashaka cyane cyane mubaze mutubwire, iyo abantu benshi bumvise indwara zandukira bumva nk'indwara nka zibiri gusa, nagomba mutubwire majambo make indwara zandukira zibonekeza cyane mu Burundi n'ihize.
Indwara zandukira mu Burundi n'ubwo ariko no muri Afurika ni nyinshi cyane kandi gushika nizo zica kurusha izindi ndwara, naho bitari gukunda indwara ibyo sinzi ziza hano novuga ntabwo imyaka ya mbere imyaka 1960 igitundu cyabaye mu ndwara novuga mu ndwara za mbere zatangwa kuduga mu Burundi. Hanyuma icyo gitundu cyatumye cyane cyane n'abantu bagiye mu gisagara bakatangura kubana hamwe, kubana nabi mu nzu zimeze nabi no mu buryo butashimiye cyane. Hanyuma indwara ya kabiri kandi yarushika bya mbere mu myaka yakurikira ni malariya. Malariya mu Burundi kera bayisanga mu bice by'imbo cyane cyane no mu Buyogoma. Hanyuma uko imyaka yagira iragenda n'umushana n'umunani na 1990 iraduga ija mu misozi yo hagati mu ntara zo hagati y'igihugu Igitega, Ngozi, Umurambya. Hanyuma nubwo yuko ari indwara ubu ikwiye mu gihugu cyose, hanyuma ni indwara cyane cyane ikari abana bakiri bato batarashika imyaka 5 naho n'abakuze bayandura kandi ikamera nabi cyane. Hanyuma indwara ya gatatu mudano kirano bwo yuko cyabaye kiza ikomeye naho kiza kiragiye na kigaru n'amacini n'ikorera korera yatanga mu Burundi no mwaka w'1978 nashika mu Burundi nahubwo nitangura mu bisagara byo Jimbo Bujumbura Gihanga mu Rumonge kandi ziragenda igaruka hanyuma cyane cyane ningene abantu babaho nabi ningene banywa amazi mazi ningene ibintu byose bitashemeye cyane mu ntara zimwe zimwe no mu bice bimwe bimwe by'isakazo nka mu Burundi hanyuma ikindi kiza cyaje gikomeye ni umugera wa sida muri 1980 mwazi nuko abarundi bagwa abarundi benshi baragwara harapfa abantu batari bake hanyuma imigambi yo kuvura umugabo wa sida yatanguye nuvuga kare natakintu kinini natakintu uvuga yuko yashyitse ko n'ingoga barigishije ariko murazi ko inyigisho kugira ngo ntahindure ingene bigenza bigoye twagiye kugira agahengwe nuvuga muri 1990 yatanguye kuronka imiti kitano n'ubuzima n'ibihumbi bitangwa imiti ivura abantu iyo miti yaratumye abapfa baba bake abagwara baba bake kandi n'abandi baba bake kuko umuntu afashe imiti akayifata neza ntashyira kwandura
tubaye turafatira kuri izi ndwara zandukira mu dushikirije nka zine nashaka ubwa mbere na mbere imbere yuko tuja no kuzindi harimo na nikiza cha covid nashaka mutubwire ingwara ku ngwara gitunto iyo ngwara turazi ko yagisibije cyane gose mu myaka eka yo mu ntango nkuko mwabivuze ubu iyo ngwara ifashe gute mwiheje abagwayi baza mu bitaro byanyu
isimo fata abantu mu bitaro n'ubwa mu Burundi biracyari ingwara ikomeye cyane bayifata abantu batari bake ariko imuvuga icyiza cyaho ni uko kuyipima basigaye bayipima mu bice byose by'igihugu mu masanze sande nka yose barashobora gupima igituntu kandi imiti iriho yagusa ariko naho iriho yagusa naho bayipima igifuntu cy'ikintu harimwe na rimwe bikigoye gutora muramuna nkamu kwitaro turavuga kuri Bumereka no kuri ho akarere mu nkore twari turaho nk'abantu baciye mu bindi bitaro byagoye ko bayitora kuko badakorora ko barashaka kudakorora hanyuma icyo navuga abantu bamenya ko umuntu afite umucano indwi zitatu indwi zine naho yose iyo batakorora ibibazo ko ashobora kubara igitundu ibibazo ko n'abaganga bakwiye kubimenyera umuriro umuntu agira umuriro amahindu zikati mu bigire n'ibindi bitanu kesi na kesi ni gitunzi bari bakirondera kuvuga rero yuko nuvuga yuko ayi ndwara ikiriho bafata imigambi ariko ikigoye rimwe na rimwe kupima ikigoye rimwe na rimwe kuvuga kuko abaganga batabazi abimbere
ingwara zirimo tubwiye ziri mu ngwara zandukira igituntu malaria kolera eka ni ingwara ya malaria igituntu eka na kolera hamwe n'umugera wa sida izi ndwara zandukira mu tubwiye n'izihe mutashitse ko
no vrai kwari nyinshi kandi hari amashinya hariho hari ibyo ntavuze kuko ari indwara zoroshe cyane nk'ibicurane amagirisi ntavuze kuko ni indwara zoroshe cyane ariko siri inyuma ni uko nyine navuze nk'umuganga avura abakuze ntavura abana ngiye mu bana za ndwara z'umahaha nizo zirisha cyane abantu bakiri bato kandi zandukira n'ingoga uramuzandukira mu kwemuka hanyuma ziteza kwanye ni uko batanga kubwira incanco zazo hariho incanco zibizi basigaye bagira ubu icyo vaccin antipneumococcus na antimophilus bituma izo ndwara z'amaha z'abana zigabanuka bivuge yuko incanco ziriko ziraboneka zizotuma bukeri buke izo ngwara zandukira zigabanuka mu ngo atumaze kuronka ibyacu zazo kwa ingwara zazo
mukaje turagaruka ku ngwara ikomeye cyane ngose ikayabakiza ku isi hose ikiza covid 19 ariko imbere yaho nashaka mutubwire ingwara mwibaza ko muri izi mutubwiye iza ku rutonde rwa mbere cyangwa kabiri mu kugeramira abanyagihugu muri rusange ni nkiye
bazi intambwe tugeze ko nuvuga yuko habaye intambwe nininya cyane ku bintu azumbera basita inaho akiri ingore mu cyinkenge kuko umugira basita uri kuraba waragabanutse mu mwanza kuze waragabanutse uri kuragabanutse nuka ni mu bantu bakiri bato abayanze barani bakiri kurusha imyaka iheze kubera izo nabwiye z'imiti kubera inyigisho aronka ariko haracyari ikibazo ni abana baracyari benshi bayandura kubera iki kubera abagore bafite imbanyi batipimisha ku bwinshi kugira ngo bamenye uko barwaye cyangwa batarwaye babakingire bakingire n'abana babo iyo ngwara ni ubwo twagize intambwe ikomeye ariko hari ahantu naho utaragira intambwe ikomeye ni n'ubwo yuko ari igituntu na malariya kubera iki nababwiye yuko igituntu kw'abantu babaho nabi mu nzu zimeze nabi makarita ameze nabi asikwe nabi niko uranira indwara yandukira cyane yandukira mu kuheba n'ibindi niko iyo ndwara ibana nyane yandukira mu bihugu kandi urabona urucanco rwayo si urucanco rukaze cyane kuko utuma bita igabanuka yuko
duga ku ijambo
niho mvuga niho nuvuga yuko bubananya kugira ngo abantu babeho neza mu buryo bwiza kugira ngo iyo ndwara igabanuke indwara ya kabiri itagabanuka ni malariya kandi bananyitugugenda ikagaruka mu bwinshi ni malariya naho nyine ni bya bintu ugasanga amazi atemba imbere y'inzu imibu ni myinshi ntihateguye neza mu mpango mu mabarabara ugasanga iyo mibu ni myinshi bananyije abantu bananyije ituma abantu barwara malariya kandi urabona malariya nta rucanco ruzaboneka ruvuga tuti barafata urucanco rutume igabanuka cyane icyo tuma igabanuka ni nyine abantu bategura neza aho baba mu nzu babamo mu rupangu babamo muri karitsiye babamo indwara ziri malariya ni igituntu gihanga kiri myinshi gikomeye cyane nka
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga turafise umunywanyi Vianney Nizigimana mwiriwe neza muri hega Vianney Nizigimana
neza neza ndi muri Bujumbura komine Kabezi zone ya Mubone
ni vyiza cyane rwose turi kumwe na muganga Theodore Niyongabo akaba yigisha muri kaminuza y'i Bujumbura akaba akorera mu bitaro Bumerec akaba kandi yari akorera no mu bitaro Wakaleda n'umuhinga mu vyerekeye indwara zandukira murafite ikibazo murafite icyumviro
yego mundamukirize
yarakumva tuga ku ijambo
hanyuma nashaka kubaza
yego
ndabye ibintu by'incanco ndamenyeye bacansha abana hanyuma iyo abana baronse incanco zikwiye babikingiye ntibashobora gufatwa n'izo ndwara ndavugakatika nose n'izindi mugabo ndavye iki kiza ca covid-19 haravugwa incanco hanyuma abantu bacandagwa ariko igitangaje nuko nabi cyandagirishije usanga bafashwe n'icyo kiza nashaka rero kumenya iyo fenomene ituma abicandagishije bafatwa n'icyo kiza hanyuma nkongera nkabaza ngo mutumire wacu akamaro bifise kwicandagisha hanyuma uwicandagishije agafatwa akaremba no gupfagapfa cyane tunashaka kumubaza
murakoze Vianney reka Dr Niyongabo diga ku ijambo guhinyisha kuri ibyo bibazo
kugira ngo rekafata kanya kugira ngo abantu bumve ingenzi zigenda ntangure ku kintu cya mbere ari ingwara yo urazi uko ingwara mu ngwara zandukira hariho uvuga ibintu bibiri hari ingwara wanura rimwe gusa ikacu ikukingira ubuzima bwose hose kwirwara fate no fata akarorero kijya ngwara y'igitsigo bavuga hepatite B cyangwa hepatite C uyigwara rimwe mu buzima uyikize ikakukingira ubuzima bwawe bwose ntusubira kuyigwara hariho n'izindi ndwara ugwara ntigukingire cyangwa ikagukingira akanya gatonyi cyane ufate akarorero k'indwara muzi korera korera uyigwaye haheze amezi atatu ntibikukingira nawe urashobora gusubira kuyigwara ni ukuvuga yuko iyo ndwara ikukingira umwanya mutonyi cyane nufata nka gripe yindi ya gatatu uyirwaye iragukingira amezi menshi kurusha ariko umwaka ntushika nukwereka imanje kuvuga ibyo ni ukubwira ngo mwumve na vaksa vaksa hariho vaksa ikora imyaka itanu hariho na vaksa ikora amezi makeya hariho na vaksa ikora umwanya munini kurusha kubera ibyo nabwiye n'indwara yonyine ariyo tuza kwa vaksa ikomeye biva ku ndwara nyine zimeze nicyo gituma kandi bazi uko vaksa idashobora kuronka inguvu n'ininya irusha indwara yonyine bivuga rero yuko n'amavaksa dufise hariho nicyo gituma bavuga ati uratera urucanco rwa kabiri uzora ugaheza amezi abiri cyangwa haheze imyaka itanu ibyo biva ingene umwanya bifata kugira ngo bikingire nibaze ko wabyumvise biva ku ndwara iyo ari yo biva ku rucanco urwo ari rwo n'umwanya rumara kugira ngo ukingire umuntu ibyo nizo gutangaza we ni ukuntu umuntu kumenya guti mbega rujya rucanco rumara umwanya umwana guti kugira ngo umuntu wagira urwa kabiri hahera umwanya ungana guti kandi icya gatatu ntuvuga nta rucanco n'inkenge ziriho hariho nka zibiri zitatu zikingira ijana ku ijana bakubwira ati bikingira 95% ni ukuvuga yuko hariho batanu bayifasha ariko itabakingira urazi kuri mu bwinshi ikingira abantu 95% ni ukuvuga yuko iyo ndwara iyo batagira urucanco yari gufata ku bantu igihumbi yofasha abantu igihumbi ariko ko bafuronse urucanco izofata abantu 50% gusa
muri abo bantu ibice bike dr muri abo bantu ibice bike badakingirwa eka nk'uko ya Vianney yabibajije abo nka 5% ihitana na bafise izindi ngorane z'amagara
urumva abantu birakwira si ukomere bumwe hari abo bansanga bati umuhayo iyo ncanco abasoda bataduga itatuduza abasoda bo kurwana iyo ndwara birashima ibintu bishika ni nk'uko ntajya ntidukomeye mfite nk'abantu ntako ntibakomeye ubumwe ntibafite ubukomere bumwe naho uwo baha urucanco ntibatuma bazana ubukomere bumwe hari abazana ubukomere bwinshi butuma iyo ndwara itaza hariho n'abatashobora kugira ubwo bukomere ugasanga ya ndwara yaje niko abantu bameze ntibangana ntibanganye uburyo niko ntibivuga ariko ni bishika
ego turi kumwe n'uwundi munywa nyuri radio nk'ijwi rya Amerika afise ikibazo za vumuremyi evode muraho murakomeye
ego turakomeye
muri higa evode
ego duhagaze burundi
murundi amajahe
bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na docteur Théodore Niyongabo gisha muri kaminuza y'Ujumbura kabavurira mu bitaro bikomeye bibiri kwa Kalede na Bumereka duga ku ijambo ikibazo icyimbuye
ndee kwa ndefika wagera kumurose abisigurire ikukuru abantu bikiriza n'abatwisinga tubona yuko bisa naho umengo nico kimwe yaba wafashe incanco utazifashe ukabona bose umengo abantu bakimwe ese mbere nimwe twese tubona yuko n'abandi bateze bafata n'imiti tukabona bahise bakira uko nyine hari aho biba biva n'ahantu dufata inkamiro baba bahagaze ko canke biba biva ku mubiri w'umuntu nk'uko ariko abivuga mu kanya
ubusa n'uwihaye inyishu umushiganahe Evode usanu ihaye inyishu Dr. Niyongabo yaheje kuvuga ko abantu bose badafite abasoda bakingira umubiri bangana nta n'incancu zishobora gutuma umuntu abakingirwa ijana ku ijana aho rero akaba yabisiguye nta neza cyane rwose ndabona ko mwari kumurumviza ikiganiro musa n'abaritahuye ariko nagomba nshingaruka kwa Dr. Theodore Niyongabo ndamubaze ivyo ntibishobora gutuma nk'abanyagihugu bagonandwa ufata incanco badafite amakuru akwiye bavuga ko n'ufashe urucanco cyangwa n'utarufashe bapfaco kimwe ivyo ntishobora gutuma bagonandwa iyi akajambo mubabwira naka
nyaza yuko hari ukutamenya no kutamenya no kufata ibintu uko bitari navuze yuko ufashe urucanco ufashe abantu benshi urana statistics bijya vuga statistics statistiki ni z'abantu benshi ntizikora ku muntu umwe kuko urabona navuze ni statistiki nk'abantu igihumbi bafashe urucanco nibaze ko ariko aravuga izo za covid nashaka gufata mu kuyinda indwara iyo ari yo yose abantu igihumbi bafashe urucanco abagwara baba bake hanyuma abagwara cyane bakaba bake kurushaho batarufashe abagwara baba benshi abagwara cyane bakaba benshi kurusha ariko uwafashe urucanco akagwara cyane niyo amasatisitike navuga avuga ati naragwaye cyane naronse urucanco n'ibyo n'ibyo yaragwaye cyane kandi yaronse urucanco hari bamwe batanu ku ijana cumi ku ijana navuga yuko bashobora kukubwira urucanco rukabakingira buke buke ngo tureka kuvuga ngo ko na naka takingiwe jewe nshinde ni kweri kutu kwishyira muri abo 90 ku ijana ni kweri mushaka kwishyira muri abo 5 ku ijana wewe wishyiraho uti jewe reka nje nikingire nduze ubuhigwe bwo kutandura nduze ubuhigwe bwo kutagwara cyane niyo ko atanu gushanje rukingira ijana ku ijana abantu barufate babe benshi bakingirwa babe benshi bakagwara cyane batarufashe naho bizogenda gute bazaba benshi bagwara benshi bakora cyane njye niko nabivuga sinzi uko nayivuze mu majambo yumvikana
cyane rwose kandi impanuro nziza cyane rwose reka duhe n'ijambo Emmanuel Birushabagabo umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika mwiriwe neza Emmanuel egira telefone tuwumva cyane muri hega Emmanuel
ndabumva neza ijwi rya Amerika
yego me ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze rwose muri sanga nanye n'abandi kengira ngo ntange igitekerezo ndetse n'indo kubaza mbanza no gushimira nabo batumirwa mwatumiye
yego
ubwo ndabazaga ku bijyanye n'ibyo mubanza n'ubwo inatwe rwose rwita urukingo
mubanza mukatubwira aho muri
nitwa Birushabagabo Emmanuel Merere mu karere ka Musanze mu Rwanda
ikaze nziza cyane rwose Emmanuel duga ku ijambo ikibazo cy'umvira
ngende mu ndabaza ati ko hari abantu benshi usanga kandi bakabifata byuzuye ariko nyuma yaho ugasanga n'ubundi ubwandu bukomeje kugenda bwiyongera mbega bongera kwandura bundi bushyashya ese ubwo haba haribo imitere y'umuntu ku giti cye cyangwa ni muri rusange inkingo zose ubusanga zidahuje imbaraga kuko akenshi usanga birebe nko kuri ibya covid bagenda batera inkingo zigiye zitandukanye ese ni byiza kuba umuntu yaterwa urukingo rumwe rw'ubwoko bumwe cyangwa se kugenda duhuza huza Moderna, AstraZeneca ndetse n'izindi zindi n'ibyo byaba byiza kurushaho kugira ngo umubiri ubashe gufata ubudahangarwa bufatika ndetse ku buryo uburwayi butabasha kubangamira ubuzima bwa muntu. Nanone kandi nkashimira yuko abo baganga aho hirya kuri Bumereke niba ari Bumereke bakomeje kwitwara neza kuko ari umuvandimwe wanjye wahavuriwe gutuye aho Bujumbura. Nanone nkaba nabaza ati se umuntu abakeneye ngo bagire ubufasha bamuha yanyura hehe ko ibijyanye no kuba umuntu yagera mu gihugu cy'u Burundi bitabasha gushoboka neza. Bwadufasha kandi Ijwi rya Amerika murakarama n'ibirushyeho bwa Emmanuel imusanze mwavuganaga.
Murakoze Emmanuel byerekeye amayira. Murakoze cyane byerekeye amayira icyo ni kibazo abategetsi bari koriga kuko intambwe za mbere ziriko zirakogwa murabikurikirana Emmanuel muzoshobora kuba uzoshobora kugendera ibitaro Bumereke mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere n'ibintu abategetsi bari kwarihweza intambwe za mbere zaratanguye. Ku bibazo byawe rero nashaka Dr. Niyongabo agice abivuze ko yavuze no kuvyerekeye mwabaje ukuntu mwobashikira ariko nagomba atanguriye cyane cyane ku kibazo cya mbere kivuga kwibaza niba umuntu yofata urucanda bwoko rumwe ari Pfizer ari Moderna ari AstraZeneca ikintu icyo kibazo mu kivuga ko ikibazo yabajije inyishu mu gihe ihe Dr. Niyongabo Theodore
ishono kivuga ko ikibazo cyiza urabona hariho no sinema gatonya hariho mugera ugoye cyane urahinduka urandi mwatankumba yuko mugera wa mbere wari uburyo w'abashinwa haraza delta yabahinzwe mu Buhindi haraza omicron vye muri Afrika bisaba bavuga urumva yuko izahinduka hanyuma ibyo abakora amavaksi bari kwaragira inshansha bari kwaragira nuko baza barakwiriye bagerageza ariko hari aho usanga bateze gato nagerageza kuza barashira urucanco nuvuga aho ibintu bigeze kuvuga ngo urukore kurusha ariko usanga bifata akanya impanuro ni mu isanzwe izibiri za mbere zoba iz'ubwoko bumwe ariko agize agatatu agahindura biva ko yatanguye Moderna akagira zibiri akagira Pfizer ya gatatu yatanguye AstraZeneca akagira ya gatatu yindi ari Moderna cyangwa Pfizer yo canga n'izihize niho ukomeza gucabwira kurusha ariko nkuko nabivuze n'abazikora bariko baragerageza gukurikirana aho usanga bateze gato nk'uko umuntu atinya afite byifuza igora nisho nabwe yuko ari umubwiro uzahinduka nico gituma bateza kuza barakurikirana abo nyine kandi baragerageza naho bifata umwanya.
Ego me ya abaje nikiri kibazo sinzi ko mu ari mwebwe mwocishura cyangwa mu muhinyishu ngakwira byo cyangwa muzo mwandikira yabaje kibazo cy'ukuntu boshikira ibitaro byanyu bwo America
ubwa ko tubirumurangira mu muha tubirumurangira mu muntu wa mahadres bikenewe yura kuri
fiti. Ego me no ku kibanza cyanyu cha America kuri ubwa America arashaka kuzironka nibaza ko Emmanuel ashaka kuba zoronka amakuru yerekeye ivyo bitaro byanyu ubu reka duhe n'ijambo kandi ndabona umushyira ntahe Dr. Chris Vyamungu ari ku murongo. Mwiri neza Dr. Chris Vyamungu.
Mwiri
neza
mwiri na muganga Niyongabo
muganga mwiri we
Dr. Vyamungu Chris akorera mu bitaro byo mu gihugu cya Afurika y'Epfo akaba kandi akorera no mu bitaro byiwe by'abigenga duga ku ijambo murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga Dr. Chris Vyamungu ku ndwara zitandukanye indwara zandukira twavuze indwara zitari nke ibibazo abanywanyi babajije byaronse nyinshi zihimbaye murafite ikibazo murafite icyumviro ku byerekeye ibitaro Bumereke byigenga i Bujumbura canke kuri izo ndwara zandukira handazi ko uhinga bwanyari nko kubaga amaboko ibintu bya gutyo duga ku ijambo kibazo cy'imvira oui docteur Vyamungu muratwumva
allo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira muratwumva
eh ndabumva ndabumva
ariko
mvuga ko nari kagukeza umuganga Theodore kubitaro byabo kuno bifasha abantu urumba ko nabana bikora bivuga
ye
mvuga ikina ko nashaka kukubaza nuko muva muri imisi ngo muri zingwara zandukira kenshi uzaga nk'abagwayi bamara imisi myinshi mu bitaro mugasanga nizo za bituwele za butama assurance igora kugira bari hicho ibyo bitaro bo babonye gute muri muri kikiza barashoboye kuronga uburyo bukwiye kuva muri ba mituweli muri na leta ku byerekeye nk'abagwayi bamara imyaka iminsi myinshi mu bitaro ibyo nashaka kubabaza
ikibazo cyiza cyane rwose Dr. Theodore Niyongabo icyo ni kibazo kitaraba bitaro byanjye byonyine ni kibazo kiraba ibitaro muri rusange cyane cyane muri iki gihe abantu benshi babuze akazi muri iki gihe ikiza cha covid casubije inyuma ubutunzi bw'ihugu bitandukanye icyo kibazo cifashe gute mu bitaro muri mu
ngo ko mu buze cyangwa cy'itaro cy'ikibazo cha cy'itabisi nka ikibazo cy'ubujyo urabona mu Burundi ubujyo buragoye abafise ubwa amasasa afasha si benshi ni kirazo turashari mu gihugu abantu agerageza gufashanya naho bigoye ariko tukwiye novuga yuko tukwiye niyaza ko ariko arabikora ababijejwe kuraba nyine abantu baja hamwe bagasigira amakotizasiyon bakagira amamitene kugira ngo bize baratanga amahera make make bagize ikibashikira bikuri mu mufuko wa dafise bakibikora kuko bagiye baratanga ubukiri bukata bavuna nubwo yuko ari ikibazo gikomeye kitararonka umuti ukwiye twarabibonye yuko imiryango ibagora kugira ngo barihe mu bitaro umuntu agerageza kugira ibyo ashoboye imiti itazimvye umwanya mutonyi bamara mu bitaro bishobotse ni ko umuntu abikora n'ubwo buryo buto buto ashobotse ariko icyo ni ikibazo gihambaye kikaza kwigwa bakacyonera imiti umwanya w'iminsi itakunze
Dr. Chris Vyamungu mu gihe mwamufite ibindi bibazo murashobora kubibaza mu kanya kari imbere ariko imbere hano ngomba mbaze Dr. Niyongabo ubu ikibazo cy'uburyo cyo cyifashe gute muri iki gihe uburyo bwagabanutse turetse abagwayi badashobora kuriha bishobora gushika ko batariha amafature yo kuguma mu bitaro no kuvurwa ikibazo cy'uburyo naho ndazi ko kenshi na kenshi ibyo bitaro byanyu n'ibitaro birimo abigisha bavuriye mu bihugu byo hanze muri Afrika du Sud n'ahandi henshi n'abaganga bakoreye hanze nka mwese mukaba mwahora mukorana n'ibindi bitaro n'ibindi bitaro cyangwa abandi baganga bava mu bindi bihugu ikibazo cy'uburyo cyifashe gute ikiza cya covid cyagize ingaruka zihe ku buryo mwahora mukoresha
urabona novuga yuko cyangwa novuga nuko kuvura bisaba uburyo butabonetse dushaka kuvura byinshi mwatangurira hanyuma muri iki gihe ibindi bihe tubaje kugira abashobora kuriha barariha ntabwo amasiranse yaragize abasa amasiranse nta kibazo bitera leta yaragerageje gutere mu buryo ishobora urabona nk'amareaktifu yatanga kuri gusara iso cyari yo gupima covid hari n'amahera aba agabanutse ku barwayi ibintu bimwe n'ibyo nibaza yuko hari navuze imiti itazimbye kugeza ku ntu imiti itazimbye ni ko ntayigendeje
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'amerika risamyanira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'undi munyanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika John Ndayizeye muraho neza John
ego twabyutse amahoro burateye ni sawa
yego mu twibutse aho muri
Cedar Rapids Iowa
muri muri leta ya Iowa muri leta z'umwe z'amerika nivyo
ego agati igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika muri ayo
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Dr. Theodore Niyongabo yigisha muri kaminuza y'Ubujumbura akaba ari muganga yanonoseye indwara zandukira niza munda akorera mu bitaro Bumerec no mu bitaro Hwakaleda duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
umwubahwa Niyongabo ndamuramutije cyane gose kandi ansuhuritse n'abari mu Burundi ndahakumbuye
arakumva arashika ngo ubutumwa
jewe nkuko nama mvuga buri gihe yo mumpaye ubutumire je nama mvugira abantu banyarucari n'abantu batafite aho bikora ndafise ikibazo ahanini ndakirabisha ku batwumva na cyane cyane abakorera muri leta yacu y'u Burundi je nashaka kubaza nta kuntu hobaho politike yo gufasha banaho nikora kubera ko nk'ubu tafise umwana mperuka kubohoza mu bitaro yaramaze yo amezi ndwi ababyeyi biwe barabuze ingene bo murihira amafaranga kugira ngo atahe ave mu bitaro kandi yarakize ndafise n'ubundi mugenzi kandi nawe nyene aheruka kuvayo yaramaze amezi abiri yarakize kandi numubyeyi kandi nawe nikora umwe ashobora no kurara atari n'umunyu watarose nisombe ashobora kurya ku mugoroba ariko agafungirwa mu bitaro yakize none atokwikora kuki mu gihe abafungiwe atashobora no kurima adashobora no gutera n'ibikibe byo mufasha hika yeco nashaka nsabe muganga na ino ndamuha akakarorero ino iwacu aho merereye imba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurwayi agiye agashika mu bitaro aravurwa n'aba adafise icyo bita Medicaid ngira ngo sinzi ko ari icyo bita
mituweli
n'aba atayifise aravurwa bukeye akitahira babonye yuko azokira hanyuma bakamurumbikira ifagitire akazozarariha bukebuke mu gihe ayarose kandi atakwiruka none nta kuntu iwacu ahani ku ruhande rwa leta nabo bofata uwo mugambi hakabaho programme yo gufasha nkabo bantu nkabajya baba hagati mu gihugu badafise po na ruguru bapfuruwe bagatahanyuma karangura imirimo yabo bakarondera ingene boza bararya bukebuke bakacika ku icyo kibazo kuko cica nabi abantu bafunge mu bitaro bafise nk'abana nabo bana batobaho kute kandi bafunze mu bitaro kaba atari bunaronke n'ingene bo bakemurira mu bitaro ngo bashobore kubaho murakoze cyane cyari ico
murakoze
gushikiriza
murakoze John ico ari kibazo cyane cyane nibaza ko coshikirizwa abategetsi eka bajejwe amagara y'abantu eka na leta y'u Burundi ico si kibazo nibaza ko Dr. Niyongabo yoshora kwishura muri iki gihe ariko nkuko abi shora kwa byarashitse hari hunka abanyagihugu adashora kuba baronse uburyo bwo kuriha ibitaro twagize kumva makuru yavuga ko hari ho abo bagumiza mu bitaro ariko nibaza ko icyo kibazo ni kibazo cha politique ya mituweli nkuko tubivuga ukuntu abanyagihugu nyarucari boshora kuza baribuza ariko ndumva kandi umenye icyo kibazo muganga nibaza ko atacho yoshora kwishura ni kibazo cha politique John duga kwijamo nduva ko ufite ikindi kibazo
kome ni ku ruhande kuri COVID-19
yego
twa turumva yuko ngo kwikingiza biragabanya kuba utandura ariko turabantu benshi twicandagishije inshinge je nkatewe naratewe inshinge zitatu zibiri za mbere baranantera nuko bita buti wa nyuma ariko muri iyi ndwi iheze naheruka kuba ndi ku musego yasubiye kuwufata kandi narikingije inshinge zose zapfa none iyo miti badutera koko irakora irapunguza canke ni ukupapayija gusa ntakikora cyari ico canyu
murakoze John cyo ari kibazo nkora mutima n'abanywanyi nka batatu bamaze kukibaza ni ikibazo gikomeye cyane rwose ariko uko muduhaye akarorero ko mwebwe mwafashe na boost rwa rucandaguru rwa gatatu mukaba mwayirwaye reka na Dr. Niyongabo agira icyo abivuze ko
icyo navuga nimwe na urabye muri rusange iyo hari benshi iyo batagira ibintu bitatu baba baragiye utubakakiri kuri iyi si nicyo umuntu woraba kuko izo bitatu zaratumye mugwara n'ivyo ariko haraho ingwara ikigabanuka mu bukari niho ivyo nabivuze uravye nyuma bavuga sabe muri bisange yazanye iki ubwo rucanco rwazanye iki ndabisubiremo uravye abitanga abafashe ubwo rucanco n'abatarufashe ukaraba abagwaye mu mapourcentage mu bice usanga abatarufashe ariyo bagwari benshi ugende kuraba mu bitaro hari bavura abantu abagwaye cyane hari mafengantasifu abariyo benshi n'abatafashe urucanco kandi ariyo bake mu bihugu byanyu bivuga ko iyo batabigira haba harabaye abantu benshi cyane baje mu bitaro haba harabaye abantu benshi bapfa rero naze ko tubifata mwene uko ariko navuze ibihari ubuhiharo mwene ni statistiki kuri ku bwinshi ku muntu umwe arashobora ko ari muri ba bantu usanga naho bafata izo nshanshu bikingira bukenyi kurusha abandi icyo kibazo kiragaruka kenshi ariko nibaza ko abantu ugifata muri ubwo buryo iyo bitagirwa hariko ingaruka mbi nyinshi
ikibazo eka ni inyishu nziza cyane rwose cyane cyane kumvisha abantu ko inshandago zikora kuko nk'abantu bagiye barabona bazifashe bagwara bashaka kwibaza ko zidakora ariko muri rusange kandi nk'uko muyisigwe neza izo nshandago zikora cyane nagomba tukivuga kandi ku kiza cya COVID-19 Dr. Theodore Niyongabo mutubwire harageze ahantu naha muri Amerika ico kiza cari kigisibije cyane gose naho kiriko kiragaruka muri iki gihe eka no mu Burundi yibaza ko byashitse ingaruka za ico kiza cagize ku bandi bagwaye bizindi ngwara twavuze zijya zose igituntu n'ibindi eka sida n'ibindi ingaruka ico kiza ca COVID-19 gishora cagize kuri abo bagwaye ko kuko muri rusange wasanga abantu bashaka kwitaho cyane gose abagwaye COVID-19 ingaruka icyo kiza cyagize kuzindi ndwara zandukira nkize
ingaruka nyinshi cyane ingaruka ya mbere urabona igitangura niko naraba 2020 igitangura bayifata bane umuntu arwaye bamufata iki kuko ari ibihembe kera bakaca bahunga ugasanga bashi bahunga ibitaro abagwayi bagwariyemo kandi benshi nka bose bagwara bandukira hanze ugasanga hariho abantu batagiye kwivuza ibindi bateza kwivuza ibyo byakoze cyane cyane byakoze ku bantu cyane cyane afite indwara zijya indwara kwita kroniki nk'umubwira wa sida kutaza gufata imiti mutinya kunywa haba wandura bajya barwaye hypertension cyangwa isukari y'isukari ugasanga baciye bivuza nabi batinya kugenda muri ibyo bitaro hari ikintu cya kabiri cyace kiza ariko bamaze kuyimenyera ni uko urana abarwayi bamaze kuba benshi abaganga nta mwanya basaba kuronka w'izo zindi ndwara ugasanga bibaza kereka jewe ndabe ibyo byihuta izindi ziyo zirarindira nk'ushaka kubagwa kagati atari ikintu cyihuta reka mube murakireka ibanze bigabanuke dusura hanyuma urumva yuko byagize ingaruka ni ku zindi ndwara kuko abarwayi bace batinya kuzivana bazivuze kuko haba haje ikindi babone yuko ari igihambaye kurusha hanyuma abaganga bakishobora n'uwo mwanya wo gukurikirana neza izindi ndwara kuko banazikurikirana
ni nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Leonard Niragira miriwe neza
ego ndavumva
muri hega Leonard
arakanya tuvugana ni mu ntara ya Mwaro mu Burundi
duga ku ijambo ikibazo cy'imvino turi kumwe na Dr. Theodore Niyongabo akaba akuriye ku bitaro kwa Kaleda na Bumereka byose biri Bujumbura Burundi akaba kandi ari umwigisha akomeye cyane muri kaminuza y'u Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
ikibazo afise ni ikibazo maranye igihe kandi ntararonkera n'inyishu neza ku kibazo cya COVID iyi ndwara kuva yaduka hano mu Burundi wacu ibintu bya konfinema byo kugarana abantu ntibyigeze bibaho n'umunsi umwe kuva itangura harivyo byinshi byafashe zongingo ariko kandi ukumva abantu baguma bapfa ukumva abantu barapfa rero jetse naho rigituma hani wacu izo ngingo zihambaye zikigeze zifatwa uretse nko kwambara gusa agapfukamunwa no gukaraba ibyo byonyine ariko kandi bikigire by'abantu bitavye Imana bikaba biri hasi cyane hari naho ngira ngo indwara sinzi habaye iki kumbure wa mu inga ndashobora kumubaza nk'umuhinga aranyishura mbwire ikintu cyo cyaratumye tutafashe inkingo zikomeye ariko n'abantu ntibafashe cyane ugereranije no mu bindi bihugu
ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo gihambaye cyane rwose rero naha niragira reka Dr. Niyongabo agice hirya no hino
murakoze ikintu cya mbere natangurira ko ni uko abantu bapfa n'abagwayi kuronka igiharuro gikwiye cyo bigoye muri Afurika urabona i Buraya umuntu aciye asandaza acikanye bagira ibyo bita autopsy akamenya ati yishwe n'iki 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 muri Afurika no mu Burundi burimo ibyo bintu ntibibaho benshi bari barashaka gusandara ntibamenye icyabatwaye nubwo icya mbere twutangura kuvuga tuti bo ibyo biharuro z'uko abapfa n'abadapfa turashaka kutamenya neza icya kabiri kikeza kuba ari cyo ni uko hapfuye bake muri Afurika izo ntizurazi ibiharuro bitangwa n'ahandi kubera iki kubera iyo ndwara yica cyane cyane abantu bakuze urabye muri Afurika abantu barenga 50% mu bihugu byinshi bafite imyaka itarenga iri munsi y'imyaka 20 kandi murazi yuko abantu bafite imyaka mike iyo ndwara itabakarira cyane hari abantu barenga 50% bafite imyaka iri munsi ya 20 byumvikana yuko abazogira ntuzi abazorwara cyane abazofazwa bake iburaya ufate nk'ibihugu nko muri Itali n'ahandi usanga abafise imyaka barenze 45% barenga 50% byumvikana yuko ko bakuze bafise mu bisanzwe bapfa ari benshi kubera bakuze icyo nibaza ko ari kimwe mu cumvikana gishobora gusigura inyene muri Afurika no mu Burundi hapfuye bake kurusha muri ibyo bihugu by'i Burayi hanyuma inyene abantu bikingira hari ibintu bidashoboka kubera uburyo ibyo za konfinema mu Burundi urabona nyine tubaho nyine benshi usanga bafungura bagiye gukora usanga bigoye cyane ariko hari ikintu cyoroshe gishobora kwama gikoresha ntihage uvuga uti gukaraba biroroshe kuvuga uti duhane mbese gufata agapfukamunwa biroroshe hariho hose kandi barabonetse neza uko abambaye agapfukamunwa bose bigabanura cyane kwandukira
tugarutse Dr. Tedoni ngo ku ndwara zose twavuze zandukira impanuro muha cyane cyane nk'abashobora kuba bashobora gufata minenegwe izindi ndwara tuzi zandukira zagisubije muri seze twavuga sida eka twavuga n'igituntu kirimo ikintu abantu bobandanya kwishashara ihe ikintu bobandanya bitwarika n'ikihe kugira ngo ivyo biza ntibize bisubire eka izo ndwara ntizize zisubire ku gitekiza
urabona iyo turafite ikintu gihambaye atari bafise harahize imyaka 100 ku isi yose n'ubumenyi ubu hariho ubumenyi bukwiye butwereka yuko ku ndwara iyi n'iyi yandukira uku bayikingira uku dufate ubumenyi buriho imana yaduhaye muri ino myaka tubukoreshe abantu b'iki gihe icya kabiri ni uko muri ubwo bumenyi muri ubwo hari ni uko dufise henshi dufise mu ndwara nyinshi zose mu ndwara nyinshi turafise uburyo bwa mbere ni izo canje zimeze neza kuri nyinshi nka zose zituma ibyo bitigirwa ntandura bijyabanuka twizere nuko ubwo buryo uko babananye barondera buzoboneka no kuzina ingwara tararonka ibyo cyancu da ngubwo mugera abasiza tarayibonka ntabone naho dufise uburyo bwinshi bw'uko abantu bayirwaye baguma kumeze neza kandi batandukisa abantu bafashe imiti
ndabona
ubumenyi n'uburyo
egome ivyo n'ibintu bihambaye cyane rwose ndabona bamwe mu banywanyi bagarutse rebona aho niragira ingaha ekana Dr. Vyamungu Chris reka dutangure kuri mwebwe akabazo kagufi dusigaje iminota ine akabazo kagufi n'inyishu ngufi kwa Dr. Duga ku jambo
kandi kabazo na NPC nuko bijya byiza bya bituma ingwara igituma cya sida abantu bafata imiti nk'ukiringo kirekire hari abantu benshi usanga bacavuga ati ndarushye gufata imiti abantu murafite icyo kibazo abantu babwira iki ku byerekeye gufata iyo miti yabo
Dr. Theodore niyo ngabo mu kanya gato umunota umwe
nafise inyishu ihanama ndabaha nk'umugera wa sida sinabibutsa hari imyaka 20 yamara abantu atamutse bafise kaca nabwira nti abubu nabo bafise umuti ikinini kimwe gusa nimufungura gatatu ku munsi mu bironsi bateye igome none mwunanirwa n'ikinini kimwe ku munsi benshi bacagejwe bakanakabikwikira ni ukubabwira abantu kuko nta muntu yiyanga kuba mubwiye neza ingaruka mbi arafata imiti neza
impanuro zirafite akamaro reka duhe n'ijambo Leonard Niragira ndabona yasabye ijambo kandi duga ku ijambo amasegonda make kibazo dufite sigaranye iminota mike
ibyo numva nibyo nabonye ku maradiyo bitandukanye nibyo nabona aho nari mpereye ariko ikibazo kuri iki kibazo cy'incanco izi ncanco bavuga yuko ari incanco zikigeragezwa ari incanco zitarashobora kwemezwa neza ijana ku ijana ariko bagahatira abantu kuziterwa n'ugombye kugwanka akagomba gufatwa nk'umwansi w'igihugu mu bihugu bimwe bimwe nkaca nibaza igituma kumbure kuko urumva n'aba bantu bakora izi cyanco nabo nyine baba bashaka isoko urashobora gusanga bari mu bantu bekenyeza ugasanga hariho n'amategeko afatwa mwamwe mutaguze incanco ntituzobaho ibi ibi bintu n'ukuri uri umuntu ubona kuri urabona yuko ari ibintu birimo amanyanga udashobora gutahura neza ibyo ari byo
murakoze cyane
rwose abantu boraba nabo bahinga bakaza babyitsa ukuri abantu kuko ntibyumvikana
amakenga ya Leonard Niragira Dr. Niyongabo Theodore mwavuga ku
ijehura ubumenyi buranyaruka cyane ubu urane icyakorwa mu myaka 20 ubukiko kwa minisi kibi cyane hanyuma izo nshansho zarakurikirwa hajya havuga amafazi ane zose amafazi ane yose yarahize kandi ibyo werekanye amafidikasi muri ibi birerekane yuko ntibikiri mu ngeragezo byaremeje nawe yemeze yabyemeze kandi n'abasiyantifiki barabyemeje kuko zakurikije intambwe iteza kugirwa kugira ngo byemezwe ukwemezwa zaremezwe zikurikijwe imyenda bategereza kwemeza cyane icyo navuga ibindi nibaza ko ari ibihuho niko nabifata
akajambo ka nyuma impanuro mutanga muri rusange kuri izo ngwara zose
wenda njye nusubira kuri zizi nayivuje kuvuga aho turi turafite ubumenyi bukwiye ataburonke tuburonke tuburonke kugira ngo tutange impanuro zikwiye hanyuma aho turonse uburyo tubukoresha nibaza ko izo bintu bafereza
mu gusozera nashaka mugire icyo mutubwiye ku karusho ibitaro bumereka bifise umuntu agereranije n'ibindi bitaro byigenga
rero siko gico novuga sinovuga icyo turushe abantu novuga icyo tugendera ko kuko siniko narabana nuko ni ukwita abagwayi ni ugufata umwanya bana kuvura umuntu ni ugufata umwanya ukamwitaho ukagerageza ku kumuha inyishu kuyibaza afisi mu buryo butomoye umeze neza novuga iti kuma ibyo utaje kumakora mu by'umumenyi umuntu afite
Dr. Theodore Niyongabo murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika ibikorwa byari bibaniriye bya byinshi ariko mwatoye umwanya wose muri shura ibibazo by'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika nashaka ndabashimire cyane rwose Turashimiye kandi n'abanywanyi bose babaje ibibazo, turashimiye n'abakurikiranye ikiganiro cyacu muri sangacu umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza.